mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahani kaze mu makuru mu kirundi twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kwigisha indimi nyinshi abanyeshuri bakiri bato ngo byatumye ubumenyi bugabanuka iyo nayo ngo nimwe mu ntambamye ihanze igisata cy'indero byatumye gitakaza akanovera nibishikirizwa n'uburongoye sendika yabigisha kosesona murabyumva muri ano makuru inka zirenga 20 nizo zimaze gupfa muri zone byuya mu mugamba mu ntara ya Burunga zihitanwe n'indwara za suna aborozi bagasaba incancho kugira ngo bakingire izitarandura umuntu umwe akora akazi kizamu kuri imwe mu mahoteli yo mu gisagara cha Kayanza mu ntara ya Butanyerera ari mu minwe y'igipolisi cy'Inyamiramabi kumvuza amatohoza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu biturutse ku kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu nyene camubikirikira muri ano makuru hahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru hari kiziga cy'umuntu w'umugabo cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu kuri imwe mu mahoteli yo mu gisagara cya Kayanza mu ntwaro mu Kayanza bavuga ko nubwo amatohoza kibandanya kugira hamenyekane icyishye uwo muntu bavuga ko ubwo rupfu rwoba rwavuye ku kaboregwe bitumwe nuko yasimbye urupango rw'iyo hoteli umuntu umwe akora akazi kizamu kuri iyo hoteli akaba ari mu minwe y'igipolisi cy'Inyamiramabi kumvuza amatohoza kuva mu gatondo ndo kuri uyu wa gatandatu nyene ni inkuru tubaza Patrick Sengiyumwe
uyu yatoki ziga yitavye imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku hoteli Le Carrefour imwe mu mahoteli yo mu gisagara cha Kayanza n'umugabo w'imyaka 40 yaba ku musozi Kirema komine Kayanza intara ya Butanyerera uwo nawe nkuko bivugwa na bamwe mu bajyango biwe ngo yakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu kwikinga mu gisagara cha Kayanza ngo mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu nkuko babandanya babimenyesha ngo bamubonanye iryo kinga yakoresha akazi kiwe ka misi yose ngo ariko ntiyabagikoze ngo kuko yaciye ari tiza umwe mu bagenzi biwe yari musavye ngo aje kwipakirira kibintu uwo na wavuga ko yarindiriye ko nyine kinga agaruka kuri tora ku munsi wa gatanu arahebura bamwe mu begereye aho kuri yo hoteli yatowe ko ikiziga cy'uwo muntu bamenyesha ko mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu reho bumvise ukora akazi kizamu kuri yo hoteli atabaza bamwe mu bagize komite y'umutekano ihurikiyemo bose ku musozi wa Kirema ngo ko hari umuntu ayejeje gucikanira mu rupango rw'iyo hoteli Godefroid Nionizigiye mustantere wa komine Kayanza tumubajije kubijanye n'urufugu uwo muntu yatumenyesheje ko matohoza yibanze bakoze mu ntwaro bari kumwe n'igipolisi cy'Inyamiramabi mu Kayanza yerekanye ko uwo muntu yapfuye ngo yoba yasimbye mu gicugu cyo ku munsi wa gatanu urupangu rurerure rw'iyo hoteli yapfiriye ko ngo kubera akaboregwe gakabije nubwo biruko mustantere wa komine Kayanza yatumenyesheje ko umunyezamu wo kuri iyo hoteli uwo muntu yapfiriye ko yacihagarikwa kumvoza matohoza ikiziga cy'uwapfuye naco kikaba cyaciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Kayanza nubwo amatohoza kibandanya ngo hamenyekane koko icishe uwo muntu Godefroid Nionizigiye mustantere wa komine Kayanza asaba barongoye kwirinda akaboregwe ngo kuko gahungabanya umutekano cyane haba mu ngo no mu kibano ngo bigasubiza inyuma iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isangani
arakoze Patrick Nsengiyumva inka zirenga 20 zo muri zone byuya mu mugamba muri komine Matana intara ya Burunga nizo zimaze gupfa zihitanwe n'indwara za suna yo mu rushato iyo mu kanwa hamwe no mu binono nkuko byemezwa n'uburongoye iyo zone ubwo bwoko bwa suna ku nka buravugwa no mu yandi mazone y'amakomine ya Matana na Bururi nkuko bivugwa n'aborozi bemeza ko suna yo mu rushato ariyo ibangamiye cyane inka haraheze amezi arenga 3 abo borozi basaba incancho kugira ngo inka zitarandura zikingigwe ngo kuko zitavugwa n'imiti abajejwe ubworozi muri ayo makomine bavuga ko ibyizo ndwara amaze kubishikiriza aba bakurira mu ntara ya Burunga tubibaze Zeno Nzambimana
izo ndwara za suna iyo mu rushato niyo mu binono no mu kanwa zimaze amezi arenga kuri 3 zibonekeza mu nka zimaze kwica inka 22 muri zone ya Vyuya mu mugamba muri komine ya Matana intara ya Burunga harimo 9 zo mu mihana 2 nkuko bivugwa n'urongoye iyo zone Elvis Ndwayezu amenyesha ko inka zirenga kuri 30 zikirwaye muri zone Kajondi mu Rutovu muri komine ya Bururi ngo hamaze gupfa indwara zishika kuri zitatu gatatu ku nka zishika kuri 60 zanduye izo ndwara nkuko bivugwa na Parfait niyo nizigiye arongo iyo zone izo ndwara zompi ziravuga kandi no mu yandi mazone agize komine ya Bururi na Matana nkuko byemezwa n'aborozi bakavuga ko suna ibangama inka zabo gusumba ari suna yo mu rushato inka irwaye iyo suna yo mu rushato ngwigira ubushuhe bwinshi cyane uduhere nibindi nayo irwaye iyo suna yo mu kanwa no mu binono ngwigira urute rwinshi ibiguma mu kanwa no mu binono ubushuhe burenze nibindi aborozi bemeza ko nizitarapfa atamwimbo w'amata ziriko zirabaha bagasaba leta ko baronsa urucaco kugira ngo bakingire inka zitarandura izo ndwara zitavugwa n'imiti no gufata izindi nkingo zotuma izo ndwara zitabandanye zirandagata kuko ngo bariko barahomba naho abajeje ubworozi muri ayo makomine ya Bururi na Matana atabitigira inyezi na batanga byizimaze kwandura iyo ndwara n'izimaze kwicwa n'izo ndwara baremeza ko izo ndwara zompi ziriho muri ayo makomine bakavuga ko bamaze no kubitangira icegeranyo kuba bakurira Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Isanganiro Inami sumbingimba
Amakuru kuri radio isanganiro arabandanya abadandaza ho muri komine Mpanda intara ya Bujumbura barasaba ikigo cy'igihugu cegeranya amakori n'amatagisi Uber gushinga ibiro mu mazone no mu makomine kugira ngo borohegwe kuri ha badakoresheje amafaranga menshi yo kwiyunguruza babivugiye mu nama yabahuje n'uwaserukiye ikigo Uber ibubanza kuri uyu wa gatanu uwo nawe akaba yabasiguriye ko kibazo kimurengeye ariko atanga akarorero kico kigo cahora gikorera mu ntara zibiri za kera bubanza na Cibitoki ariko ngubu carashinze ibiro mu ntara imwimwe muri komine Mpanda ni inkuru tubaza Space Caritas Kabanya
abo badandaza bo muri komine Mpanda basaba ko ibiro by'ikigo kijetwe kwegeranya amatagisi Uber byo begera basigura ko hari gihe umudandaza abakeneye kuriha amatagisi ugasanga ayo agiye ko itike asumba kure niyo ayagiye gushira mu kigega cha leta gutyo ngo akaba ari karahomba
birumvikana kandi birababaje kubona umuntu agiye kuriha amafaranga 5,000 akacagereka ko 20,000 vyitike mbega muri opere ko tumvise izingingo ziriko zirafatwa arizo kwinjiza amafaranga menshi cyane muri ko muterekanye iki bivyoshoboka ko mu decentraliza amajanse ya opere niwe yuri nko ku mazone akaba hari kugira ngo abene igihugu mafunyiriza urugendo mbega intamba miyo biri ihe mu gihe ivyo bintu vyo babikozwe uko
mu nama yabaye kuri uyu wa gatanu ku Mpanda hagati yabo badandaza n'ubuserukira Uber bubanza yabamenyesheje ko ari kibazo kimurengeye ariko ngo bishobora kuzokogwa buke buke
ikibazo ngo co kwegereza Uber mu mengi itandukanye ico kibazo sishora kugitangira inyishu je kirandengeye urarindira n'ivyagenda neza sawa mugabe kindi mu bumya nuko biriko biraza nk'ubu twara dutwarwa mu cyo bita Hosor West mu karere k'uburengero no kuvuga umushefu chef d'équipe yahora ari mu Cibitoke twara Bujumbura rirare Cibitoke na bubanze mugabo ubu bubanze ifise umushefu d'équipe wayo Cibitoke wayo Bujumbura rirare wayo baratanguye ku decentraliza buke buke biriko biraza n'ibindi bizotse
iyo ntumwa y'ikigo Uber akizeza ariko abo badandaza bamenyesha ko yarasanzwe yaramenyesheje abamukurira ko ku Mpanda hari abatanga kori benshi bakeneye ibiro bya Uber byo begera Space Caritas Kabanyana muri komine Mpanda hajye isanganiro
urakoze Space Caritas Kabanyana abigisha mu mashure shingiro babayeho mu buzima bugoye bigatuma batanga ubumenyi butabereye hamwe n'abana bigishwa indimi nyinshi bakiri bato ko ni zimwe mu ntamba myizi hanze intunganyo shasha y'ivyigwa mu mashure shingiro byashikirijwe n'uburongoye sendika yabigisha kosesona mu kiganiro kubijanye n'intunganyo shasha y'ivyigwa mu mashure shingiro cyatunganijwe na radio y'igihugu hamwe na radio nderagakura ku munsi wa kane w'inondwi kugira ngo ibyo bibazo bitoregwe inyishu Victor Ndabaniwe asaba leta ko yoshira mu ngiro ibyavugiwe mu nama rukokoma kubijanye n'indero tumukurikire
aba bantu bakora umwuga batamerewe neza biragoye ko babana abavyeyi barunkikira abarezi bashobora kubakura ko iki mu gihe umwigisha ari mu bukene bungana kuraho murabibona noneho sabigisha gusa mugabo ugiye kubiraba ubuzima bakoze ba leta babaye mu uyu munsi izingorane zo gutonda ku kazi zingorane zo gushobora kuronka ivyo bafungura ari ku kazi ingorane zo gushobora gutunganya cyankenerwa mu miryango iwabo turumva yuko hari wa partenari mwa baraza mugabo nta ruhara na rumwe baragira mu bijanye no gushyigikira ubuzima bwite bwa mwigisha asanzwe akora umwuga bahamagarirwa gutanga ibyigwa bitandukanye n'ivyo bizemwo bobo cyo rero kuvuga ko ariyo nzitizi ya mbere twa twaratanguriye ko inatuma ibijanye no gutanga ibyigwa bitagenda neza ibyigwa byarahindutse cyane haja ibyigwa bishasha ma programme ya kera yose arahagarara tangura gushasha ikindi twovuga cabaye nk'inzitizi ikomeye n'uwo munsi kibandanya n'indimi nyinshi zaciye zizanwa mu nyigisho uhereye mu mashure y'ibanze amashure y'isata cyambere cy'ishure shingiro umwana akiri muto kumwigisha indimi zishasha hafi zitatu bavuga igifaransa igiswahili n'icyongereza zinjiye n'ururimi rw'ikirundi atari bwamenye kugwandika neza n'abaza gutanga umwaka wa mbere ataramya kuvuga neza urumva yuko harimo kunaniza umwana rero tubishyira twebwe nko mu nzitizi n'ibitarimo biragenda neza ni byinshi cyane rwose hariho byinshi twaganiriye ko turi mu nama rukokoma n'abigwa n'isata cy'indero bose ariho turi hari bitari ke byashikirijwe ko bikwiye guhinyanyurwa nubwo gushika n'uwo munsi turacanibye kubigarukwaho
amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'inkino u Burundi ngo buriteguriye kwakira amahiganwa ya Afrika yo hagati y'urukino rwa karate azohuza ibihugu cyenda arivyo u Burundi Cameroun Congo Brazzaville Republiki Haranira Intwaro Rusangi ya Congo Sao Tome Chad Gabon na Guinee Equatoriale n'igihugu cya Afrika yo hagati mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu w'Imana Sylvain Zikoruriho arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi avuga ko ayo mahiganwa hazokwitabirwa n'abahungu n'abakobwa mu gwaruka rukiri ruto bita abakade imiyabaga juniors n'abakuze senior abagabo n'abakenyezi ayo mahiganwa yo kunchuro igira 16 ngo ategekanijwe kuva ku itariki 8 gushika kuri 12 ukwezi kw'indwi
ngo mamenyeshe ko ari championnat yo kugwego guyisi izo ari bayijambere Afrika yakiriwe mukino n'urukino ruhambaye cyane kubona rero Burundi uzokwitaba ubwo rukino kandi twabaye mu bambere barungikiwe ubutumire yerekana neza yuko bazi ko igihugu cyacu Burundi urukino rwa karate ruteye imbere igihugu cyacu Burundi kiri mu bihugu by'akarere ko hagati region centre ifake region centre kagizwe n'ibihugu 9 akaba ari igihugu cy'u Burundi igihugu cya Cameroon igihugu cya Congo Brazzaville igihugu cha Gabon, cha Guinée Equatoriale, hanyuma République Centrafricaine, hanyuma République Démocratique du Congo, Sao Tome et Principe, hanyuma Chade, ibihugu 9. Nibi bihugu 9 rero Burundi kandi bwasubiye kwizegwa ngo abari bwo kuzokwakira ihiganwa ryo kugwego gw'akarere Afrika yo hagati bizoba guhera ku itariki 8 kugeza ku itariki 12 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2026 iryo higanwa rikazobera ngaha nyene muri iyi dojo turimwo ya Federation Burundaise de Karate kugira ngo izi nkino zize zigende neza uruhara rw'abarundi muri rusangi intangere haba leta haba twebwe federation haba abagwiza tunga bazatorera koyokwe bafise amahoteli bafise amabisi azokoreshwa abafise amabanki kuko nabo nk'ayo mafaranga bazajya kuyavunja mu mabanki n'ibindi n'ibindi twese rero uruhara rwacu kugira ngo icyo gikorwa kigende neza ni intangere none rero nagomba mbonereho akanya ko gutera kabo abo bose twadondaguye n'abandi bose batwumva kandi bifuza ko inkino zitera imbere mu gihugu cyacu na cyane cyane urukino rwa karate yuko badufata mu mugongo ibi bihe turiko turategura runo rukino
ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye shimire Eric Uwimana amfashije mu buhinga bw'ivyuma shimire na bagenzanje mu ruganda bamfashije kuyatororokanya kuri mikro yari Alexis Ndayisenga camukwirikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru
ashikizwe n'iminyamakuru
twaba mu kije tubanikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru inundwi dusozereye
Umusezero utukura n'ibitenge uko niko ikinyamakuru Iwacu candika intangamarara inyuma yaho aherewe uburongozi bw'umuryango w'ibihugu vya Afrika umukuru w'igihugu c'u Burundi aganutse yakirijwe impundu n'akanyamuneza Bujumbura amaze guca ku musezero utukura wabigenewe umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bahavuye basasigwa ibitenge kumwe n'abari babaherekeje ya Addis Abeba umukuru w'igihugu mu ijambo giwe yaragarutse kuvyo abanyagihugu b'abarundi abakongomani n'abanyarwanda barindiriye kuri ubwo burongozi Iwacu yandika ko abakongomani cane cane abo mu buseruko bw'ico gihugu bazomukomera amashi niyashobora guhagarika ingwano mu karere barimwo impunzi ziharugwa mu bihumbi zibayeho mu buzima bugoye mu makambi zigasubira mu gihugu cabo
abanyarwanda bazomukomera amashi niyasubira kunga imigende ndiranire n'umukuru w'ico gihugu nk'inyuma y'ukugurura imbibe Burundi n'u Rwanda bihana bega barundi bo bazomukomera amashi muri iki gihe arongoye umuryango w'ibihugu bya Afrika niyashobora guha igitoro amastation imifuka ikaronka amafaranga n'isahani ikaronka uduharage uja gutera ubureza arabwibanza nako uhereye mu gihugu cawe ikinyamakuru Iwacu kirangiza cyandika ko umukuru w'igihugu niyashobora ibyo byose abarundi bazomukomera amashi kuruta bavye mu ntara zose basima inzuzi n'imyonga bavuze inzamba bamuje imbere bamuherekeze gushika ya Addis Abeba umwanditsi wo ku rubuga yaga yandika ko abagabo bo ku mutumba wa Rushubije usanzwe utekanye abagabo baho baguma bagenda haragacerere kadasanzwe nk'uko uwo mwanditsi yabisanze
kuva mu kwezi kw'indwi 2025 uwo mwanditsi avuga ko haharugwa abagabo barenga 60 kuri uwo mutumba wonyene bagasiga abakenyezi babo mu bibazo bihanzi ngo mu buzima bwa minsi yose mu gihe igihugu ca Zambia giherutse kumenyesha ko cafashe abarundi 106 Nairobi naho muri Kenya babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi bati abarundi bahari ni benshi ubukene bw'igitoro n'amafaranga mva makungu bizohava bimera nk'abo barundi bahunga aha yaga ikandika ko uwo bayaze abona ko abarundi baje kurondera ubuzi hanze ku bwinshi n'ingaruka zavyo birengeye komine ya Kirundo yonyene canke intara ya Butanyerera ahubwo ngo ni kibazo cyo kwiga mu mpande zacu zose
amakuru ashikizo ni mnyamakuru
Ubusuma bw'ibigori burateye amakenga abarimye bico gitegwa muri komine Muhuta byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru Net Presse
nkuko mstanteri iyo komine yabyagiye itororokanirizo ry'amakuru Net Presse guhari hahede imisa abarimye bidoga ku busuma bw'ibigori bugisibije muri ako karere kubw'ibyo iyo ndongozi yamenyesheje ko yaciye yihutira gufata ingingo ruhasha kugira ngo hatuzwe ubwo busuma nkuko byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru Net Presse mwitangazo ryo kuwa 16 ku kwezi kwa kabiri nkuko Net Press ibandanye ivyandika Filemo Ngoroyimana yamenyesheje ko kuva itariki 18 ku kwezi nyene ko kidire kikadiririzwa gushora ibigori mu masoko yandi kiretse gusa mu isoko ya Gitaza na Magara ugurisha ibigori abwirizwa kuba afise urupapuro yahawe n'umukuru mutumba rwemeza ko ibigori ashoye byavuye mu murima wiwe koko nkuko biri muri iryo tangazo turangiza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku nkuru yanditswe n'itoroka nizo ry'amakuru ABP
igihe kiri magi mpeshi saison culturelle B cyatanguranye n'uku kwezi kwa kabiri kizorangira mu kwezi kwa gatanu uno mwaka hagati y'amatariki 10 na 30 mu ntara kama za Kumoso na Buragane hamwe n'igice cyo mu Kirimiro no mu Bugesera ahasigaye mu zindi ntara kama z'igihugu nkuko itororokanizo ry'amakuru ABP Dibandanya rivyandika ngo ico gihe cirima gimpeshi kizorangira mu matariki ya 20 na 30 ukwezi kwa gatanu no mwaka kubw'ico kinyamakuru abitabiriye inama yari yateguwe n'igisata kijeje vy'ibirere ijebu igenekezo rya 13 ruhuhuma ikiganiro cabereye igitega basabye ko amakuru y'integekanya gihe avuga kubijanye n'ibihe vyirima yoza aratangwa mu rurimi rw'ikirundi kandi ko amahimiriza yokongerezwa akazaracishwa maze no ku maradiyo kugira ngo abarimye baronka makuru hakiri kare. Ningaha makuru yanitse ni nyamakuru cyarangirira mwashikijwe na Lidia Gahimba arafatikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngahiwanyu naho ubutaha.
Amakuru ashikizwe ni nyamakuru.